ni Radio Ijwi ya Amerika. Jamani karibu kwa shirikizaji gani la vijana mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2012 ya Shortwave 1990 na 1992 mu Rwanda mu 2013 na FM 88.3 mushora no kudukurika kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kibanza cacu camakuru wezitatu akaburungu radio yacu lewa akaburungu kome Mwiweneza nchuti mwese mduteza matukui na mwia kuzi radio Ijwi ya Amerika. Mwini kumwe na Frederick Mundikije. Ikaze mwese mkigani ilo. Mwini sanga.
Mwini sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry' Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry' Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
naheze indwi zitari nke amatora arangiye mu Burundi umugambwe CNDD-FDD ni wo wasubiye gutahukana insinzi inyuma y'ayo matora mu Burundi harabaye ibintu byinshi byahindutse birimo imwe muri byo bikaba birimo cyane cyane byabaye giturumbuka aho tuvuga urupfu rwa nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza leta nshasha irimo abashikiranganji 5 bari mu afaso ni 5 yarashikirijwe eka yongera yarahira mu mabanga yayo mu kiganiro muri sagacu munsi twatumiye abarundi bagize uruhara muri aya matora hamwe n'abayakurikiraniye hafi kugira ngo turabire hamwe ibimaze kurangurwa imigambi yatangajwe twongere dusabe abo batumire bacu baduhe ibyumviro byabo kubibazo kubimaze kurangurwa hamwe n'ibimaze gutangazwa ikacane cyane iyo migambi iriko irashikirizwa mu kiganiro rero turi kumwe na Pierre Claver na Himana arongoye umugambwe sahwanya Frodebo muraho mushyira nahe Pierre Claver na Himana
na mahoro meza kubatumiriza bose
murakoze turakanya ngo tumuganire ni radio Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Dieudonné Nahimana arongoye ishyirahamwe New Generation kandi yari mu banyapolitiki bahiganywe mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu ku giti cy'uwigenga muri aho namwe mushya na Dieudonné Nahimana murakoze kwitaba ikiganiro turi kumwe kandi na Mamesa basubiye ko ajejwe ibijanye na politiki hamwe n'imigendanire mu ndani senareda muri aho namwe mushya na Mamesa basubiye ko
aramutse neza nagira kandi ndamutse nabo bashinga nahe batutumiriye hamwe ndongere kandi ndamutse abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bari kubatwohereza
murakoze kwitaba ikiganiro mwese bashinga ntahe reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangwe kuri mwebwe mushya nahe Nahimana Dieudonné leta iramaze gushingwa imigambi ya leta nshasha mwarayumvise gushika mushimiki mu negura iki muri iyo migambi
umugambi rero kuko mwabivuze mu gitangura nuko muri itegeko ziheze habaye ibintu byinshi bitandukanye hariho kurangiza ibihe amatora twari turimo zarangijwe no gushikirizwa icyavuye mu matora bamwe bakabishima abandi ntabishime hanyuma nyuma yaho tuzahaba urupfu giturumbuka rwa nyicwari mukuru w'igihugu bica bisa nk'ibihinduye isura twari ko turajamwo no kunyarutsa ibijyanye n'ibiringo byo ko habaho kwimikwa mukuru w'igihugu no gushyirwaho kwa leta murazi yuko mu nteguro ya seni biteguye yuko bizoba mu kwezi k'umunani ariko rero ku bw'izo mvo byace bisaba yuko habaho kunyarutsa aho navuga yuko bitandukanya mu bice bitandukanye bwa mbere hariho ukurahira ku mukuru w'igihugu yatowe muri kino gihe hakaba kandi gufuba n'iteka umukuru w'igihugu yasanze urongoye Burundi Petero Nkurunziza hanyuma agaca haza kugenwa kwaba kw'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere murazi ko hari hakigiye kinini Burundi butagira umushikiranganji wa mbere yazana impinduka bijyanye n'ubwizwa shingiro bishasha hanyuma agataza gushyirwaho leta rero ikaba nayo muri kino gihe ariko barabisikanya hamwe nabo ariko barakorera mu ngata rero mbwiye ndavuga kuri kimwe muri ivyo nuko ubwa mbere hoho kubera urupfu rw'iturumbuka rwashitse hari ibintu byinshi byasaba integuro bitashe bishyirwa mu ngiro n'ingoboka ugasanga kure imanya ikwiye kumbure kubitegurira ntuhabonetse nkuko byari kugenda iyo atakibazo cyari kuba cyabaye ariko rero navuga nti icyo nashimikira ko cyane ni umunsi wo kurahira ku mukuru w'igihugu nshasha cyabaye igikorwa cyiza cyabereye ntara ya Gitega bwa mbere abantu abarundi baza gukurikira umwanya wo kurahira nk'uyo niho rero hashyikirijwe ijambo rirerire cyane navuga yuko byari mu bice bikuru bitatu igice cya mbere kwari ku bijyanye n'ibyabaye mu gihe n'iyamamazo n'inyifato abarundi bakwiye kugira igice cya kabiri cyari gushyikiriza cyane cyane ibyifuzo bijyanye n'ingene abahunze mu bunguka imigenderanire yosubirwamo gusubira kunagurwa n'ibindi bihugu n'igice cya gatatu rero carimo imigambi mikuru mikuru igiye gushikwa
iyo migambi itura igakwa ku mukanya ariko nashaka mbanze mpe n'ijambo umushya nta Pierre Claver na Himana nawe nyine atubwire ibintu ngo twabivuze byarahindutse bitari bike matubwire cyane cyane ku migambi yashikirijwe niyo leta ibintu yoba yarashimye gushikwa cyangwa ibintu yaneguye
twebwe nk'uko n'abandi bacanwe kubivuga urabona twahura mu bihe by'amatora bikomeye twagiyemo dufite umwizero ukomeye uko azaba amatora mu y'amahoro y'umutekano bisumbije ibyo twabonye mu mwaka w'2015 yataba rujya rupfu giturumbuka rwadutunguye rwahora umukuru w'igihugu rwaduciriyemwo tugatangara urabona ibintu byari kubiragenda nk'uko abantu babyifuza yuko iyo amatora y'amahoro ariko urumva abantu turategekanya imana igategekanya ibirindi ikindi uvuga ni uko nawe turimo turavuga yuko amatora twaheje ntiturayaheza hari amatora y'abasenateri ataraba hari amatora y'abakuru b'imitumba ataraba abajenerali bo ku mitumba nayo n'amatora akomeye ariko muri rusange tubonye amatora y'umukuru w'igihugu yaraheze amakuru y'abadepite amatora y'abadepite yaraheze tuvuga tuti igikorwa turakirembeje leta yaramaze kuhaja tumba yuko tugeze kure rero ku byerekeye ibyo bimaze gushyirwa mu ngiro byerekeye imigambi ntabwo tuvuga ubu kuko imigambi twarayumvise mugabo ntaragera ko tuvuga ngo kuri bijya ku migambi yashize imbere wa hameze kuko gwiki ibyo byatubura kuvuga muri kino gihe icyo tuzi gusa ni uko inzego zitegerezwa kubishyira mu ngiro gushyira mu ngiro imigambi yatanzwe ubu turazibona turarindiriye rero icyo gikorwa turagishima yuko izo nzego zihari
ego mu ushyira ntahe mamesi yasubiye ko nk'uko twabivuze ibintu bitari bike byarahindutse nk'uko kandi nabo bashyira ntahe bandi babivuze ibintu gushyika ubu mwebwe mubona ko mushima eka n'ibintu mwaba mugifitiye amakenga ni
ego me murakoze cyane rwose ibintu byarahindutse novuga ni biriko birahinduka buhoro buhoro kuko uburya ibintu by'intwaro bigenda buke buke bya wibaza ngo ubwo nuko abanyagihugu baje gutora kanaka canke kanaka yajeje kugenwa ngo nace uru rwego n'urwanuze rwa leta yuko ubwo nyine ibintu bica bihinduka ariko twofatira ngira ngo ku majambo yashikirijwe dufatiye ngo ijambo ryashikirijwe igihe umukuru w'igihugu mushashahe bamuhereje intahe twaragize nk'amakenga twumvise avuga yuko Uburundi bwikwije aho nshobora kuba twabyumvise nabi mugabo nizo twumvise iri mu byo twumvise mu ijambo ryashikirijwe icyo cyari cyaduteye amakenga ariko rero ayo makenga asa nayo ariko arahabwa ko mu mibonano iherutse n'umubaya w'umukuru w'igihugu cya Amerika twarumvise kandi twarashimye cyane rwose kubona umukuru w'igihugu ameze nk'ugorora gatoya akagira ati oya igihugu nta umuntu agirwa n'abavandimwe bakwiye gukora ibikwiriye kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza. Aha rero ndizeye kofi uko icyo cyumviro kigiye kubandanya hanyuma cyane cyane mu migenderanire agume yibuka yuko hari abarundi isinzi bacugaraniye mu bihugu bibanyu.
Icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose kandi twagiteguriye umwanya turakiyaga ko muri iki kiganiro twateguye, ariko nashaka ubwa mbere na mbere imbere y'uko tuja cyane cyane kuri imwe mu migambi ikomakomeye yatangajwe, nashaka ubwa mbere na mbere mugire icyo mutubwiye ku byerekeye leta nshasha nk'uko twabivuze irimo abafasoni batanu ikana abashikantahe cumi n'umwe. Muri abo bashikiranganje ikintu gishasha ni uko harimwo n'umushikiranganje w'ubwoko bw'abatwa. Nashaka ubwa mbere na mbere mushikantahe Dieudonne Nahimana mutubwire, hari abantu bavuga ko ishobora kuba ari leta y'abatechnocrate canke leta itarimenyerewe cane gose aho mwebwe muhavuga kwi.
Ego bwa mbere aho kintu cyo navuga bashimye ku gushyiraho kwa leta cyabaye twari twavuze ni mu myiyamamazo natwe yuko byari bikwiye yuko ubushikiranganji bugabanuka, kuko igihugu gitoye nk'Uburundi kubona kirimwo ubushikiranganji hafi 30 rimwe rimwe zagiye barashika hafi 30 ugasanga ubutunzi bw'igihugu buhera cyane muri administration. Rero kubona baragabanuye ubushikiranganji ukaza kuri 15 icyo cyiyumviro ni cyiza, igihe tuba gifite intumbero yuko ahacari cyane cyane gushika umuriro uvuga ati abantu bose bariko bazobikora neza cyangwa batazobikora neza, kuko nta rwanda rwanda sinari ndabazi cyane keretse bari basanzwe bashikiranganje. Mugabo twavuganye baracafite ikibazo kijyanye n'ingene ubwo bushikiranganje buzoshyirwa hamwe, kuko ari hamwe usanga ubushikiranganje bumwe butwara igice cy'ubushikiranganje bakarore nk'ubushikiranganje bw'ugwaruka imico kama hamwe na no kukurikirana ibya East African Community. Usanga agace k'ugwaruka kari mu bundi bushikiranganje gutumatumana ko amakuru vert technology ugasanga rero hageze kuhanahana biracagorana, kuko usanga ubushikiranganje bwe bwigaburamo kabisa gafite kugira ngo tugifatanya n'ubundi. Ubushikiranganje bumwe bumwe rero buracafite izongorane kubona neza ingene bitoja hamwe, ariko nibaza ko ari ikibazo cy'umwanya, ikibazo no ku mwanya wo kubitunganya neza bakakumira bizoheza bigenda neza. Rero icyo nshima cyane ni icyo kugabanya ubushikiranganje.
Ariko kuri icyo kibazo ugeneye umushikiranganje Dieudonne, hari n'abavuga ko ubushikiranganje naho bwagabanutse hashobora kuba hari ubushikiranganje bufise ibikorwa byinshi cyane rwose umushikiranganje wenyine atoshobora kurangura, kuko usanga bufatanya ibindi bisata aho muhavuga kwiki.
Dusaba yuko bizobaranga tubona ingene ibyo bikorwa nka direction general asanzwe abaye organize, kuko ego niko ari ubushikiranganje usanga burimo ubushikiranganje nka butatu kandi bwari busanzwe buremereye cyane bwe bwose, ukabona ko bishobora kugorana ingene bitunganywa. Ariko ibaza kwakiri kare munatarabona neza ingene amadirection atunganijwe, igihe byaba bitunganijwe neza nibaza kasaco byokwica.
Yego me
ngabo acari ikibazo kurangira ingene bitoshika mu gihe.
Yego me mushyanahe Nahimana Pierre Cavelle namwe kuri iyo leta nyene irimo abashikiranganji 15 ikintu mwashimye ko nikihe ikintu mufise ko amakenga niki.
Nibyo twari tumenyereye amaleta arimo abashikiranganji benshi cyane cyane biva ku mvo nyinshi nk'ibyerekeye gusabikanya mu migambi, ariko ubu leta twabonye n'abantu baceye cyane rwose. Cyane rero bisaba yuko ibikorwa byinshi usanga babihaye umushikiranganji umwe, ibyo n'ibintu biboneka. Ikindi kibonekeza ni uko jewe ntabo mbonamwo benshi ntabisanzwe ndabazi naho batari abashikiranganji, n'abantu tubona yuko ari abantu bakomeye dushobora kuvuga tuti ibyo babajeje bazobishobora. Harimo abo tutari tuzi bakeyi, ariko nibaza ko nabene babyitoye neza kabone uko ari. Rero ari 15 nibyo, kuko umushikiranganji n'umushikiranganji hari ibikorwa adashobora gutuma direkiteur general canke ndi hari ibikorwa ategeka gukora wenyine adashobora gutuma. Aho nkumbure no kwitunda neza bakaraba yuko batahaye ibintu byinshi ubushikiranganji umwe. Ariko icyo twabonye mu itegeko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu ryamaze gusohoka ritanga ryerekana neza icyo ubushikiranganji bwose bujejwe
muri namashitanga nshasha igeteje kugera sohotse biravugwa yuko umukuru w'igihugu abishatse ahaboneye igihe cyose ashobora kugira ati ndongereje cyangwa ndagabanuye ibyo rero nk'uko abantu bari kora bivuga nibaza yuko muri iki gihe cy'intango barukura barabe babone hari ingorane bazoheza bakosore gatoyi bahindure kugira ngo ibintu bigende neza
namwe mushikana hari mamesa basuye ko iyo leta mwayibonye gute abapfasoni 15 muri bo umutwe w'akazi eka ubushikaranganje bwagabanutse bukava kuri 21 ukagaruka kuri 15 iyo leta mwayakiriye gute ndazi ko mukurikirana politike mu Burundi
ikintu jewe cashimishije cyane rwose muri byose ni kubona igitigiri cy'abashikiranganje cyaragabanutse raba uhereye no muri ibyo bihugu bya ruturanye icyo gihugu mubayemwo leta zunze ubumwe za Amerika nta njojo y'abashikiranganje bari bakeyi nibo baheza bakumvikana kandi ibikorwa birarangurwa icyo nagishimye cyane rwose kuri iki kandi cyaranijeje abatari bake hanyuma twaranabonye abantu bavuga amajambo menshi ku byerekeye umupfasoni bavuga ngo ari mu bwoko bw'umutwa iri ku bwenge ntibuhagaritse ku bwenge ubwoko bw'umuntu n'irundi nta na kimwe bwongera mu bwenge bwiwe ku nguva bafise zo gukora baramushimye uko icyo kuko ashobora kugikora ahubwo ni byiza cyane rwose kubona bibuze cyo yuko mu Burundi hatari abahutu n'abatutsi gusa yuko hariho n'abatwa kuza barabyibuka bakangize kandi yuko ahubwo bazo mu bikorwa bya misi yose batazoza baramera ngo umwigize inyuma cyane rwose uko Burundi bwigiye kwinjira mu kindi gihe Umurundi wese yumva yuko ari Umurundi kandi ashobora gushingwa ibikorwa biboneka pana ibikorwa byahari inyuma nk'uko bisa n'uko bigishwa inyuma nabike gute cyane rwose kwinyana bishimye cyane rwose kubona nawe aseruka akaboneka ibindi ndabyo ihari ikizigenza niwe agira ati ibitugorore gucya tubigenze gucya noneho ubu hariho perezida hariho na premier ministre basanzwe bazi neza cyane rwose iby'Uburundi ingorane z'Uburundi baritoye bitonze babatoye bitonze barazi ngene ati ubu tuzomufasha gutya urahe tuzomufasha gutya ahanini leta yegome yahagiye mugabo bagume bitwararika yuko gushinga leta ntibikwiye uburyo leta iheze igakoresha kugira ngo by'ukuri iteze imbere ubutunzi kugira abantu bate mu bukene bavemo ibyo ni byo bigiye kuba ahubwo kibazo nyamukuru cy'abanyarwanda ko kandi bakaraba bakugurura migenderanire n'ibindi bihugu kugira
kuri ibyo bibazo nyine nashaka tugaruke kuri mwebwe emotionnel de donner nahimana mu gice mutubwiye ijambo nyamukuru ryashikirijwe no mu kuri igihugu General Evariste Ndayishimiye mwavuze ko byari kuganya mu mice itatu yashikirije rero muri iryo jambo imigambi ikomeye ihambaye cyane rwose ku byerekeye ubutungane gutuza ibiturire kunagura imigenderanire kunagura ubutunzi nashaka utore umwe muri uyu mugambi mutubwire igituma mushima n'igituma woshirwa imbere ya byose
ego yapfutse ibintu byinshi byita bijyanye n'imigambi kirashikirwa haba n'umugambwe yaserukiye mu matora ariko kandi twarumvise koko n'ibindi byumvire byagiye bishikirizwa n'abandi ariko barahiganwa abishyizemo mu ijambo ry'umukuru yashikirije aho ndavuga rero nk'ikintu kimwe twe twashimikira ko cyane mu gihe cyo kwitoza nicyo cyadukoze koko yakigarukanye akagiha agaciro n'ikintu kijyanye n'uburaro bw'abarundi n'abarundikazi kubafasha ingene bashobora kuronka uburaro butuma bashobora kuriha buhoro buhoro demokarasi ko tutasanzwe akora yaba umurimyi yaba umuntu yorora cyangwa gukora akazi gatoyi mu gihugu leta igashobora gufasha kugira ngo haboneke uburaro bwiza bwotuma abantu batabita basaba ko bakoresha amafaranga menshi kugira ngo bubake inzu babo ariko boza bariha buhoro buhoro kugira ngo bashobore kuronka uburaro bumeze neza gusumba ubwo tubona muri kino gihe abarundikazi bafise hirya no hino mu gihugu kindi kijyanye n'ingingo yafashe kandi biza nawe nyene kuraba ibijyanye n'ibyo bakukuruke abantu bahejeje igihe cacu c'ubucuruzi yuko bafatwa neza ku buryo bashobora kuronka umushahara uri hafi y'umushahara bari basanzwe bafise bakiriko barakora. Icyo naco nyine ikintu natweke mu byo twagiye turavugana ko kuva kera twavuga tuti ego ni vyiza ko haba guhimiriza ari kugwaruka ruronka ubuzi kugerageza kutabasaba ibintu byinshi kugira ngo ugwaruka bashobore kuronka akazi nabo bashobore gukora baterere mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu. Ariko kandi biba byiza cyane n'ikindi n'abakuruke nabo bafashwe neza harabaye icyo cyifuzo ariko buvugwa ku buntu nk'ibyo n'ibintu nibaza yuko ari ibyo gushima cyane.
Ego namwe mushe na tiye kabera na imana nkuko twabivuze imigambi yashikirijwe n'imigambi myinshi cyane gose ariko nashaka mutore umugambi umwe ku bwanyu mushira ku rutonde rwa mbere yose n'imigambi ikomeye ariko umugambi mbona ubashimishije cyane gose n'uyuhe mu majambo make.
Mu bisanzwe umugambi sanya projet bo twarumvise imigambi yashikirije n'imigambi ikomeye ubu cyatumejereje nuko usomye wumvirije imigambi yashikirije ikomakomeye iri mu migambi sanya projet bo yashikirije. Twashikirije kuva kera urumva rero byaratumejeje kumva iyo migambi ariyo isohoka. Twe mu migambi ya mbere twashize imbere kandi twumvise n'umukuru w'igihugu avuga n'umugambi nk'umugambi bwo kurwanya ubushomeri no kurwanya ubukene buri mu gihugu. Ibyo rero twarabishimye cyane tubyumvise tuti ibyo babishimikiye ko ni ukuvuga yuko n'iyo yindi migambi itegereza kuja mu ngiro kugira ngo ubushomeri buhave kugira ubukene buhave ni ngombwa utagwana ibyerekeye bya korupsiyo utagwana ibyerekeye gusesagura amacunga y'igihugu ntibikunda kubyo bishikako. Urumva rero iyi migambi y'ukurwanya ubushomeri n'ukurwanya ubukene mu Burundi imigambi ikomeye cyane ikikwegakwega niyo yindi yashikirije twe nuko tubibona. Urumva n'uyu mugambi ukomeye wo kugira ngo abarundi bose bari hanze batahe reconciliation nationale gusubira kumwanisha abarundi uwo ni umugambi ukomeye cyane rwose ikintu gikomeye twanezerewe twumvise tuti uwo mugambi nawo urashigikiwe.
Egome mushyira nkimba mesa bahasubiye ko namwe umugambi muhora mushyira imbere mu migambi myiza yashikirijwe n'inkuyuhe
iyo wihweje ugakurikirana amajambo yagiye aravugwa n'uyu mukuru w'igihugu mushasha kuva mbere akiri ko ariyamamaza n'amajambo ashimishije cyane rwose. Ubu rero niwe aramutswe igihugu imigambi yashikirije jewe sinovuga ngo ndakuye mwuyu ndashize mwuyu uyu yose jewe mbona imeze neza ariko rero tugume twibuka yuko iyo umuntu avuze ati jewe umugambi wanje ni kanaka ntibikwiye kuko umugambi wose kugira ugi ukogwe bisaba uburyo ubwo buryo nabwo twese ntituhendane turabona aho ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bugeze sigitangaje bizosaba yuko iyo migambi yose isaba ironka amafaranga menshi cyane rwose kugira ngo ajye mu buryo byerekeye iby'ubukene ubukene kugira buhave ni ngombwa ngo abatunga abasore bakore ni ngombwa ngo abantu baronka akazi ni ngombwa ngo inganda amahinguriro gutandarwa zose bituze ibyo nabyo bisaba uburyo bwinshi cyane rwose. Aho rero niho umuntu arindiriye kugira nabe bamubashingana abashikirangaje yashyizeho umwe wese ku mwerekeye avuka ya migambi kuza uyu mugambi jewe urandaba ku bwanje none izotuma uwo mugambi urangukwa zova he bizogenda gute. Aho rero ni ahantu hakomeye cyane rwose. Hanyuma rero ni ukuri twese twarayibonye muri imyaka iheze ibintu byo gusesagura amatungo ya leta cyangwa ibintu by'abantu baza gukora mu kigega cya leta amatungo bakagira nk'uko umengo yabo nawe nyine yabigarutse ko mbere anavuga ati niba hari umuntu ibibazo yuko yaje muri gushyigikira CNDD-FDD azi yuko aje kwinyegeza azarabe ntakogwa ati izo nawe arisubira ko yogerageza kurwanya abaryibiturire kugerageza kurwanya abantu baza bariba mu mafaranga ya leta hanyuma rero arabe cyaba ngiteye isoni iyo umwana ubonye yarayatarya atariye si isoni kujya kubwira umugenzi ati ndange nimumfashe ndange nimumfashe cyangwa buri umwana yereka ibihugu byose birasaba amadeni nta gihugu na kimwe kibaho ku isi kitagira amadeni nta gihugu na kimwe kibaho kuri iyi si kitaza kirabaza abandi ati nimumfashe aha birangoye ubu Burundi n'ukuri busubire bwiyugurure buri kiguma bwibaza ngo tudikwiye nta muntu yikwira ahubwo barabe ababandi bindi bihugu bya rutura amafaranga menshi ari rwose badufashe barabe yuko ubutunzi bw'u Burundi bwuzamuka baronge amafaranga yo gushyira mu ngingo mu ngiro iyo migambi bariko barashikiriza kuko burya ngo abasangiye ubusa
banabitsamisakandi biragoye murashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose mu migambi ikomeye myinshi yashikirijwe harimwo uburaro harimwo kurwanya ubushomeri eka n'ubukene harimwo cyane cyane ariko mwagarutse no ku kibazo caruswa abagibiturire icyo kibazo mukavuga ko kugira iyo migambi bose ishoboke ari ikibazo cyone ndagutorerwa inyisho mushya ntahegeze nahimana ubutegetsi butandukanye mu Burundi bwarashikirije ikibazo cy'abarya ibiturire abanyuza amatungo ya leta harashinzwe imirwi idasanzwe yo gutuza abo bantu ariko gushika ubu icyo tubona ni uko ibyo bintu bitahindutse ikintu mwe mwibaza cokorwa kugira ngo uyu mugambi ushirwe mu ngero kandi ushike ku ntumbero wishinze ni nk'ibi
nibaza yuko ikintu nk'icyo cyo gutuza biturire ahantu bwihera bwa mbere hoho ahanini cyane cyane bivuye ku ishaka ry'abari mu burongozi abafata ingingo kuko iyo hageze ingingo zo guhana no guhasha abantu bonona amatungo y'igihugu bihera cyane cyane ku murongozi wa mbere kuvuga kuri nyirishwari mukuru w'igihugu niwe ateza kuba uwa mbere mu kwerekana yuko hari abantu ariko barinona amatungo y'igihugu bakwiye guhanwa rero ibyo nibaza yuko twumvise ngene abishyikiritse nibaza yuko azobishyiramo ingufu cyane kandi maze gutanga akarorero kamwe bubiri nibaza ko atabandi bazobandaza ikindi gikurikira ni uko ku bijyanye n'ibiturire ku bantu bato cyane cyane biba bihagaze kuri icyo kibazo cy'uko abantu badafise uburyo bukwiye ugasanga turetse yuko ari ikibazo kijyanye no kudahana ariko kandi ugasanga abantu bakora ubuzima nk'akarorero ugiye kureba abantu bakora mu buzima bwa polisi usanga uburyo bahembwa by'ukuri ari buto cyane ku buryo ushobora gusanga bibazanye kugira ingeso ku muri bamwe bamwe bacu bari basanzwe bafise rero bibasaba yuko haba kuraba twumvise ubushikiranganji ajejwe intwari hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganji bw'abakurikirana umutekano avuga yuko kimwe mu bintu azoshira imbere ari uko abapolisi bamererwa neza bagafatwa neza ku bijyanye n'ingene bafungura ingene biyunguruza twizeye yuko izo bimaze gushyirwa mu ngiro hariho ingeso zimwe zimwe zogenda ziragabanuka kuko abantu bo bafise ibintu bibakwiye kugira ngo bashobore gukorera akazi neza leta rero nibaza yuko hari uruhande rwo guhana ariko hariho n'uruhande rwo kuraba ingene ubutunzi bw'igihugu bwisununura maze abantu bahora baca mu nzira zitari nziza kubera ko bitwaje ko bataronse ibikwiye bagashobora kurongene babaho neza icyanyuma ni kijyanye n'umuco umuco cyo gituma twe twame dusigura yuko umuco w'u Burundi ukeneye n'uburongozi nkorera abandi ni uko umuntu aza mu kibuga cy'uburongozi atangura ko ataje gukorerwa ataje kurangura amatungo n'ingoga ejo ugasanga umuntu atakinye yari asanzwe afite cyo kwiteza imbere mugaba mu kanya gatoyi yashika mu kibanza cy'uburongozi naba ari mu bice bito bito atunze n'ingoga arosa amaronko n'umudanda w'utandatse imyaka myinshi atigeze aronka rero sirakwiye yuko rero abantu nk'aba bafatirwa ibihano cyangwa bagaguzwa mu mabanga yabo kugira ngo batere intege abantu bakunda gukora bakitwara
ikineza y'igihugu bakitwara ikinyungu zabo zihuta egome mushya na epe clavera namwe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ubushomeri ariko mukavuga ko ruswa abagibituriye batabanje gutuzwa n'icyo kibazo n'uyu mugambi atawushika ko ku bwanyu kugira ngo ruswa abagibituriye banyuze amatungo ya leta batuzwe ubutagisubira inyuma ahoko guki uburyo bwiza bwoba ubuhe bwo kubatuza
burya korupsiyo kurya ibiturire ni virusi mbi imaze gushika mu gihugu ni bibi cyane twarabibonye mu bindi bihugu aho korupsiyo yamaze gushika ni nka virusi muri kino gihe baravuga korona virusi itasinganda n'igiturire ni kibi cyane rwose igihugu kirashobora gutembagara rwose kubera yuko cyinjiranywe na korupsiyo hari hamara igihe kirekire igihugu kiratumirwa nabi nicyo gituma gikwiye kurwanywa bimwe bishoboka baha intero nziza yerekana ko ibyo bintu by'igiturire by'ukwiba kugira ngo ibyo bintu bibujijwe icyo kintu kikabanza kikinjira mu bantu ikindi cya kabiri nk'uko ntibabivuga burya ni uguhera hejuru ni ukuvuga abadukura kuva hejuru abategetsi bategerezwa kwerekana yuko ivyo bintu bo abari atagatose bafise muri ivyo naye handi ho bitageze gucyo n'abari munsi baca bafata iyo ngeso y'ibiturire ikindi naco umuntu ashobora guhagararako n'icyo kibazo cy'ubukene ni ukuvuga n'abakozi ba leta abakozi bo hejuru utaronse uburyo buhagije kugira ngo ubahe ibatunga neza kandi bagire kazoza keza nk'iyi migambi batangiye gufata bati abazokukuruka bazofatwa neza nk'iyo ni myiza cyane rwose irafasha ni ugufata imigambi mwene iyo ibereka yuko bashobora kuzobaho neza batagiye muri turire abadashatse kwemera nabo bagahanwa inyegoneka bakazobikora umwanya uhagije kugira ngo abantu ibyo bintu by'ibiturire bakere babihebe n'andi yo gihugu bogitembagaza
ego me mu shyirahamwe amese basubiye ko imigambi irashe yaratangajwe kuvyerekeye ukuntu abarya ibiturire abanyuruza amatungo ya leta bohashwa ariko si ubwa mbere imigambi nk'iyo itangazwa ariko ugasanga icyo kibazo kiracakomeye ku bwanyu ikintu cyokorwa kugira ngo abarya ibiturire akabanyuruza amatungo ya leta ikabatanga ruswa bose batuzwe ubutagisi nyuma nk'ibi
ni bintu bitoroshe na buhoro buhoro kugira ngo uribuke uko mu kiganiro duherutse kugira icyo kibazo nari nakigarutse kuvuga ni abantu barya ruswa niyo mwezi ya kabi kose mu bihugu mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo abantu bamaze gutangura kurya ruswa akaronka amafaranga anyuruke amafaranga atabiri yakuya biravuna inkokora abandi bose kandi mbere bigaca binatuma n'abandi bibaza ati kugira nanjye ndonke inzu nziza ndonke imituga myiza myiza reka ngire nkana kanaka hamara ugasanga hari inyungu zo gukingira ikibaba kanaka zo gukingira ugasanga biciye biba ubudavage igihugu ntigishobora gutera imbere kirimo abantu banyuruza amatungo ya leta ntibishoboka nta na hamwe biba ntibishoboka rero umuti jewe mbona nta wundi ni uko umukuru w'igihugu wenyine nk'uko yari yarabyigenereye mu kwiyamamaza no mu majambo asa kubashikiriza ahubwo kugira ngo niba bikunze yoshyiraho umugwi w'abacamanza abacamanza ata kindi bajejwe atari gukubita intahe kuri abo bantu bose banyuruza amatungo ya leta kandi saba zobigira guhera ubu n'abamaze kubigira abantu babaje baza kubita intahe mu gahanga kugira ngo niba arafite umutima acagira ati ibintu byahindutse reka reka ibyo bizoha ingufu nyinshi cyane rwose urwaruka bizoha ingufu nyinshi cyane rwose abahora batunzwe n'ibyo babiriye akuya bizotuma n'umuntu bagira ati tanga tax akayitanga atarinze gukebaguzwa kuko agira ati ndazi ko amafaranga ntanze acajya mu gihugu mu kigega cya leta kandi agakoreshwa neza ntariko ntace aza guherera mu mituko y'abamwe bamwe ibintu by'igiture rero ni ibintu niyo ngeso niryo shano ribaho mu gihugu icyo ari cyo cyose si Burundi gusa mu gihugu icyo ari cyo cyose iby'igiturire bimaze kwicara biragoye kwakura kuhava kuko usanga n'abantu bafite amafaranga y'urengera baca batangura kugira ibyo bashoboye byose kugira ngo baze barakingiranira ikibaba uca usanga n'abantu bamaze kunyengetera mu mashyirahamwe mu masosiyete menshi cyane rwose biragoye nabo umukuru w'igihugu agumane ibintu bye ibyo ushaka ahashe abo bantu banyuruza amatungo y'igihugu
hari ikibazo mwashikirije nacyo nyine kijanye n'icyo kibazo cya ruswa kujya ibituriye kunyuruza umutungo w'igihugu akaba ari ikibazo cy'ubushomeri eka n'ubushomeri hamwe n'ubukene icyo kibazo cyotorega umuti gute mu gihugu cyari kimaze mu bihe imyaka itari mike kiri mu bukene bwatewe n'indyane za politiki hanini mushyana Dieudonne Nahimana icyo kibazo cy'ubushomeri n'ubukene cyorangira gute ibintu leta y'u Burundi yokora n'ibihe kugira ngo ibyo bibazo bive mu nzira mu maguru masha
ubwa mbere ho nuko haba guha agaciro ibikorwa byose kugwiza umwimbu bishobora gutuma urwaruka cyane cyane abakiri bato bashobora kugira uruhara ko usanga gushika ubu abantu bose babonetse akazi mu buzi bicanye nyinshi intwaro cyo twita kita administration kujya mu mabiro kugira ngo akoreshe amadatere bae mu bafata ingingo ariko ibyo nabyo bishobora gukwira abantu bose birakenewe yuko habaho gukundisha abarundi cyane cyane rwaruka ibikorwa twubize umwimi bakaraga ingene abadashoboye kumbure mu byo kurima bakaraga ingene gukora ibikorwa bijyanye n'ibyo bituma kumbure umwimbu wacu ushobora gushyira kure cyane ugashobora kuronka akanovera na ugaronka n'agaciro rero twarumvise ingingo umukuru w'igihugu yafashe tariki ya mbere z'ukwezi kwa kwindwi umunsi mukuru wo kwikukira aho yamenyesha yuko amafaranga Oberi yinjije batari biteze bikora ko baya Oberi yakoze neza yuko 40% yayo azojyanwa bakomine gushyigikira urwaruka rufite imigambi yo kwiteza imbere icyo coba cyiza gusa ibyiza ni uko habakuraba yuko bidasha kurwaruka kumbere gusa ruri mu migambi canke abari mu bya politiki barabe abamaze gukora ibikorwa ariko biragaragaza kuzana akazi ku bandi abari byo bitezwa imbere ko bagushyigikira amashyirahamwe yose abanza kwerekana yuko ahakazi abantu benshi cyane cyane abakiri bato kandi ntibitinde gucishwa gusa mu bijyanye n'intwaro ariko n'amashyirahamwe yigenga yerekana ko ariko atanga akazi bakayashyigikira naho iyo barayabanje igiti cyabo umugabo ahakaza abantu benshi bakayashyigikira rero numva umengo ikintu nyamukuru nugaruka ko ni ugushyira uburyo n'ukorohereza abantu bose bazana imigambi iha ubuzi abakiri bato kandi ikabaha ubuzi igaha ubuzi abantu benshi
yego me hari icyo kibazo nk'uko tubivuze cya ruswa eka abagiturire abanyuruza amatungo ya leta ni ikibazo kiva cyane cyane ku bukene nk'uko twabivuze ubushomeri ibyo bibazo by'ubushomeri n'ubukene byorangira gute mu nshingantahe Pierre Claver Nahimana mu gihugu nk'u Burundi
ego nanabwe yuko iki kibazo cy'ubushomeri n'ubukene kubigwanya cyo ya mbere ufashe washize imbere kuko twanezerewe cyane kumva n'umukuru w'igihugu atika bagashyira inzira kuyagurukira twe mu nsiguro twatanye byogwanywa tugaruka kuri cya kibazo na mesi ya cya cyumviro yatanga twe twavuze tuti ibyo kugira bigwanye ni ngombwa ubufise imigambi ikomeye urabona igihugu cy'u Burundi cyane cyane kiri mu burimi n'ubworozi mu bindi bihugu rero hari usanga bugurura amahinguriro akomeye mu byo bita agro industry mu burimi n'ubworozi guhingura ibintu kugira gute biva mu burimi n'ubworozi n'ukurima byinshi kugira ngo ushobore guhingura ibyo rero usanga birimo akazi kenshi cyane nko mu Burundi tugira tuti turi mu by'uburimi n'ubworozi hari abakiri bato bashobora kubijamo cyane rwose muri mwene icyo gisata bita agro industry n'ibindi bisata rero ushobora gusanga harimo akazi bwabyo nabyo kandi iyo biteza imbere cyane rwose igihugu murashobora gushora ibintu mwahinguye hanze mukaronka amafaranga namwe kugira utangure bisaba ya mafaranga twamye tuvuga nkumbure igihugu gishobora kuba gifise ubwo mugabo gishobora kuronka mu banyamitari baba bari mu gihugu hagati canke abavuye hanze ukaborohereza cyane amafaranga avuye mu mfashanyo zo hanze ibyo byose ni ibintu bishobora gufasha kugira ngo ushobore kugwanya cyane rwose bimwe biboneka ubwo bushomeri n'ubwo bukene murasaba nabyo ko igihugu cyitunganya neza muri mwene ibyo bintu byo kurondera amafaranga yo gushyira muri mwene ibyo bisata kandi nta kundi bashobora kubigwanya udashobora gutanga akazi ntibikunda abarundi barazi gukora baba bakiri bato baba bakuze barazi gukora mugabo ni kuborohereza nabo ako kazi kakaboneka bagaza bagakora bakimbura bagashora mahanga
n'igihugu kigashora
mu mahanga
nuko twe tubibona ego mushiga nayo mamese basubiye ko uburyo bwiza bwo kugwanya ubushomeri eka n'ubukene mu banyagihugu ari navyo bituma kenshi na kenshi abantu ivyo bibazo byose twamye tuvuga bya ruswa uburyo nyabwo bwoba nk'ubu
je uko ndabibona kandi nibaza ko ariko birashe burya kugwanya ubukene ngiriva hanze ni ugukura amaboko mu mvuzo ni ugukura amaboko mu mvuzo mbe nka wa wundi yahora akunda kugira ati dosi zizova amaboko yayo iryo leta ivuze ngo ngiye kubafasha kuronka umuntu w'agashahara kugira ibi amafaranga ntava hanze amafaranga ava mu banyagihugu kugira ave mu banyagihugu naho ni uko bafise ibyo bariko barakora nuko inganda abagwizatunga bariko barakora aha rero niho ngira nti yabona leta y'u Burundi ikubita gashi nta soni na rimwe ririmwo bareke kuvuga ngo turi kwice ahubwo begere ibi bihugu bya rutura bifise amafaranga atagira uko angana bizane imitahe u Burundi nabwo buve hasi wenona ko ibindi bihugu duhana imbibe barafisa mahinguriro barafisa niho baheza bagatanga akazi leti kabona gutora amataxe izoheza igasubiza mu gihugu cyane cyane barabukuntu busaba aba ibihugu bacubitse bizane imitahe i Burundi hanyuma rero cyane cyane biragoye gufasha umuntu uhereza amafaranga ukazibona yose yahereye mu mufuko w'umuntu umwe cyangwa babiri ibyo bintu by'igiturire bigwanywe kabisa kandi bifuzuma hanyuma rero iyo umuntu atanguje agatari gifate nk'umutamakazi yishingiye akabutike hanyuma utoza amataxi agacaza gutangura kumugenza ko amuca ibintu bitagira uko bingana bica bimuvuna gukora bica bibi aca ayacira n'ayareka ahanini rero abantu baretse kwibaza ngo leta niyo izotanga amahera ngo leta ntizotanga ubuzi ntibishoboka umwe wese yumve yuko yagiye mu ishuri ntabagiye kwiga kugira ngo azobe directeur general kugira azobe ministre ahubwo agiye kwiga ingene wenyine azoheza agafasha gutanga akazi wenyine no gushinga gushinga iyo migambi yo kwiteza imbere gushinga iyo migambi y'amahinguriro kugira ngo Uburundi bufite hasi kugira Uburundi buronye iyo utabonye agasohoka bishobora kuronga kibigira ntibishoboka iyo wirirwa wicaye ku ntebe utacyo uri kurakora ntabwo ushobora kwinjiza amafaranga kurwanya ubu kene na hati viva mkukura maboko mungutu mwosi baje kukivi mga uleoni hajile uuza anajia kusoroma mtuko ya bandi na we atako zeo ya kizokore
Ego mungango mwashikili jene kini kiwazo kihambaye chana gose ika umwe mumigambi ilashe ikomeye ya shikili jwe na leta uleoni mkuru yegu ya vuze ko agie kuchalira kiwazo chi mwoze mwavuze kuhari mwoze ibihumbi n'ibihumbi zikiri hanze y'igihugu hariho abanyapolitiki eka baba mu mahanga nabo nyene bakeneye bose gutahuka mu gihugu cyabibarutse ikintu leta yokora itakoze kuva mu ntango kugira ngo ijijure abo banyapolitiki nabo banyagihugu bose abarundi bose bahunze mu bihugu bibanye cyane mu bihugu by'abandi mahanga ibintu byokorwa bigatuma abahunze igihugu bose bajijuka bagatahuka n'ibihe mushya nta idiyo dane tangwe kumwebwe
akoze n'icyo nibaza cyo kwerekana yuko zikuri hari iryo shaka ryo kwiyumvira ingene abahunze bahunguka ariko hasanzwe hari n'ibintu bitandukanye ariko rakora ikorwa bishaka gusa n'ivyo mu gihugu ariko n'umengo hoba kwihutirwa gushyirwaho umugwi udasanzwe ushinzweho n'umukuru w'igihugu ushinzwe kwiga ikibazo cyo gutahukana impunzi no kugira ibiganiro bijyanye no kumenya imigwi itandukanye y'abantu bari hanze y'igihugu n'ingene bashobora gutaha rero igihe ushyirweho umugwi nk'uyo ukerekanwa kuri n'abantu bava mu mico itandukanye biyumvira ineza ingene utangira kuganira n'abari mu makambi y'impunzi n'abahunze b'abagenzi ba politike n'iki kugira ngo batahure umugwi umwe wose ingene ukwiye gutahuka icyo cyoba kintu cyiza cyerekana yuko ariho iryo shaka kandi yuko bitangiye gushyirwa mu ngiro ikindi hoba kubandanya hashikirizwa amajambo ahumuriza abazotaha kugira ngo yagire uzotaha afite ubwoba yuko umure ibyatumye ahunga azosubira kumushikira nibaza ko je hari n'ibyo bintu bibiri gusa numva nushinikirako izo bari ntango nziza
namwe mushe na hepya Claver Nahimana hariho abarundi b'impunzi baba mu bihugu bibanye by'u Burundi bamwe bamwe bamaze gutangaza ko gushika ubu batabona icyo tuma batahuka ku bwanyu imigambi cyanke ingingo leta y'u Burundi ishasha yofata kugira ngo abo Barundi nka bose bajijuke batahuke eka n'abanyapolitiki bari hanze y'igihugu baba mu bihugu by'Uburaya mu bindi bihugu byo muri Afurika nabo nyene bumve ko botekanirwa batahutse ibintu mwibaza ko byokorwa iyo migambi turazi ko leta yashyize imbere ariko ku bwanyu ibintu byokorwa n'ibi
turaze kuva kera igihugu cy'u Burundi cyane kironka impunzi zije hanze n'ubu niko bimeze hari impunzi usanga muri kino gihe ni bamwe bita abahunze kubera ubukene baza kurondera ubuzima handi ariko hariho n'impunzi zivuga ziti ingene igihugu kiriko kiratwarwa mu bya politiki twe twomerwa nabi muri icyo gihugu imvo za politiki urenego ibiri rero abo berekeye iyerekeye by'ubutunzi nibaza ko na twebwe muri imwe twariko turavuga hamwe ubutunzi biyongeye ukamererwa neza utuze igihugu cy'u Burundi nabo bugaruka ntanuwo wenda kwabwira ngo nimubuze baba babibona ariko abandi ibyo bya politiki ni cya kibazo cya reconciliation nationale cyo gusubiza abarundi hamwe murazi ko icyo kintu twakigerageje kuva kera muri Arusha n'ahandi turagerageza nyine abarundi bosubiza hamwe turagerageza ariko gushika ubu turabishikako ni ukuvuga rero icyo kibazo kirinda gusubira gusubirwamwo hagati mu gihugu duhere hagati mu gihugu kivugwe ariko baravuga ngo bashireho imigwi mugabo iyo migwi nibaza yuko yohaja n'ibyo mugabo bagahera ngaha mu Burundi icyo kibazo kikavugwa abari mu mahanga bakabona ko icyo kibazo kiravugwa kuko atari ikibazo abantu babirengagiza mu Burundi bigashobora no kubonana n'abari mu mahanga kugira bavugane ati none mu buvuzi bigenda gute abantu rero batangiye kuganira mu by'ukuri niho bashobora kugira ngo bacore inzira bose ingene busubiza hamwe ni umugambi ukomeye n'umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati jewe ndafashe ingingo za politike yuko ibi n'ibi n'ibi izi ngingo ndazifashe ni za politike kugira ngo abantu bashobore gutezuka ku mutima bashobore kurekura bashobore kugira bati turatanguye kwizera urumva ibintu byinshi byokogwa kugira ngo icyo kibazo dutere tugitorere umuti ariko ndashobora kubivuga ni ikibazo cya politike gikomeye n'umukuru w'igihugu n'abo bakorana bazokeza gufata ingingo za politike zikomeye kugira ngo icyo kibazo gishobore gutora umuti
Mushya na mamesa basuye ko ikintu cyokorwa kugira ngo abanyapolitike namwe muri mwo n'abahungiye hanze igihugu batahuke kugira bumve ko batekaniwe nka leta y'u Burundi nshasha yo gukora iki kugira ngo n'abarundi bari hanze bahunze igihugu mu bihugu bibanye batahuke hokorwa iki kubwanyu
kugira ngo ndabuye baza wayiranye ko siwe nahunze mva ngaho mu Burundi mu 1996 igihe buryo yagiriye coup d'etat agakura president bantunganya mu nyuma narabandanije nja mu Burundi hari makandi iki kibazo nk'uko umushinga ntahe nayo Imana teka zaje kuvuga ni kibazo cha politique ni kibazo cha politique kandi iki ni kizero nuko n'umukuru w'igihugu mushasha nari ndararose umwanya uko nicarana nawe twaricaranye umwanya ukwiye cyane rwose imbere y'uwo momenti ya nyuma y'umwaka uheze turicarana ibibazo turabiganira turabishyiramwo turabiganza kweri iki kibazo kirahambaye uti kuki biragoye kwibaza yuko uvuga ngo ndiko ndateza imbere igihugu kandi hasi igice cy'imiliyoni cy'abanyagihugu bawe ubugarariye hanze ntibihesha agaciro igihugu na buhorobuhoro hanyuma biragoye cyane rwose yuko igihugu kivugwa neza mu makungu kandi hari abantu bumva ishavu riguma riduka batumva igitwa bugaraniwe hanze ushobora kumbwira ko hari abahunze bakoze amakosa ibyo birashoboka mukabo si miliyoni si sarayu ibihumbi amajana n'amajana harimo abana harimo ibibondo harimo n'abakenyezi harimo iki ni ikibazo leta yonyine yoshobora gufatira ingingo kandi vuba yirutse gatoni mu 1993 igihe perezida Ndadaye afatiye ubutegetsi mwarabonye yuko impunzi zitari zike zari nyinshi cyane rwose aho mu bihugu tuhanye imbibe ariko mu mezi makeyi cyane rwose urazi ko yamaze yatwaye amezi atatu gusa impunzi zonyine zarizana iki ni ikibazo cya politiki ahubwo icyo jenosaba ni uko umukuru w'igihugu wenyine yoraba akagira ati wewe kanaka genda uvugane genda urabe wige iki kibazo dufate ingingo zikenewe dufate ingingo zikwiye kugira u Burundi busubire bwiyambike impunzu u Burundi busubire kuronka ababuvugira ababuvuga neza bakiri kuguma batuma agatoki bajya mwese mudashoboye no kwigurubira abanyagihugu banyu mwe mushaka gutembera ni ikibazo cya politiki cyoroshye gutora inyishu kuko nta na kimwe nta mafaranga bisaba abo bantu bazaba batashe bazaba baje gutega amaboko leta bazaba baje guteza imbere leta abo bantu ntibazaba baje ngo leta n'uduhe ntuzenye aho twicara oya bazoshikira mu byabo bazoshikira mu babo hanyuma nibo bazoca baba abambasaderi abavugizi ba leta y'u Burundi hanyuma abantu dusubire gusubiza imitima hamwe
ego me reka turangirize ku kibazo nashoje ne gihambaye cyane rwose ikibazo cyo gusubira kunagura imigendanire y'u Burundi n'amakungu hari ibimenyetso bimaze kugaragara ku ubutegetsi bushasha buzofata iya mbere mu kunagura iyo migendanire turavye n'abategetsi bagize iminsi baja mu Burundi kubonana na leta nshasha ariko ku bwanyu mu shiga ntahe Dieudonné Nahimana ibintu byokorwa kugira ngo imigendanire n'ibihugu by'amahanga na cyane cyane n'ibihugu byo mu ntara iganuke ikahokorwa iki mu maguru masha mushiga ntahe Dieudonné Nahimana
Jonde ravuga ngo akafunika bakagara ubumwe kirekarenge kuvuga imuntu akoke mikendare n'umuntu aramugendera bakaramukanya rero twarabonye igihugu cya Tanzania ari kirungu kintu mwanzi pari nkeyi mu gihe haba mu gihe cyo kurahira ku mukuru w'igihugu mu gihe cyo gushingura mukuru w'igihugu ari yitabye Imana twarabonye Leta Zunze za Amerika zirungika intumwa idasanzwe itariki imwe y'ukwezi kw'indwi n'ibindi birungu bitandukanye z'igihugu kintumwa twifuza kubona umukuru w'igihugu nawe afata ingiro kubagendera igihe mukuru w'igihugu cyacu nawe yafata ingingo akagendera ibihugu by'ibanyi akagendera ibihugu bifitanye ubucuti hirya no hino byotanga icyizere kinini ku Barundi yuko imigendanire igiye kugenda neza hanyuma kuko twe twari tuvuga mu gihe cy'imyamamazo imigendanire ikwiye kuba gusa imigendanire yo kuganira ibya politiki ariko niyo guhanahana cyane cyane ibidandazwa no guhanahana akaryo gatuma abanyeshuri bashobora kuza kwiga bakarongude hirya no hino mu bindi bihugu ivyo tuba mu bintu vya mbere yoshira imbere igihe yogendera ivyo bihugu kubasaba ingene twugururira imiryango kugira ngo dushobore guhanahana haba ibitandazwa canke ubumenyi bamwe n'abandi bafise ariko agize ingendo agendera bakuru b'ibihugu rero muri kano karere no mu bindi bihugu dufitaniye ubucuti cobe ikimenyetso ciza yuko imiryango yuguruye kandi yuko hari ishaka ry'ingere dusubira gucudika n'icyo gihugu dusangiye
yego bena mu mushinga ntahe Pierre Claver Nahimana icyo kibazo nyene imigendanire yonaguka gute hariho ibimenyetso biriko birashikirizwa ikabyerekana ko icyo kibazo kizo kwicarigwa mu kanya gatoya cyane rwose
uko tubibona muri rusange nko muri aka karere kiretse igihugu cy'u Rwanda ari gusanga ibihugu byo muri aka karere Burundi ufitanye imigendanire ikomeye nabo ariko mu Rwanda turabona twese kuva kera cyane kuva nkiri muto gushika n'ubu mu gihe cyose hamwe ari ngorane basanga Burundi n'u Rwanda bashagiranye kandi ari ibyo bihugu byateza kuba bifatanye mu nda icyo gice cyo kwere giteza kwicarirwa n'ubundi ni ngombwa bateza kucicarira kugira ngo akantu kari hagati y'u Rwanda n'u Burundi kahaze urumva rero ni nkwe twavuga ati hateza gushingwa hayo ingendo za politike imibonano babonanira he bagira gute mpaka batore inyishu kuko ntibishobora kubandanya bimeze guca ibindi ni niniya cyane cyane tuvuga tuti hagati y'u Burundi n'u Buraya na Amerika hari imigenderanire kumbiritane meze neza nayo nk'abashinwa turazi ko meze neza za Rusiya n'abandi turazi ko meze neza mu Buraya cyane cyane usanga bica tugaruka kuri cya kibazo cerekewe twari tuvuga tuti mbega mu Burundi dushize hamwe cyangwa mu Burundi mubona yuko Abarundi bashize hamwe bose atangorane nta nkeka yuko n'abanyaburaya bavuga bati reka rero tubafate cyo kimwe igihugu cy'u Burundi gifate neza ko tubona bashize hamwe ariko hari hakwiye kuronderegwa umuti cyane cyane n'abanyamerika we twaranumvise yuko hari intumwa yari yaje ngaha twizere yuko nabi byabavuze bati abarundi tubaye turabimamaviza twizere yuko misi ya vuba ibiza byuko twimamaviza kuja muri Amerika bizohava muri rusange rero ko ari leta nshasha mu perezida mushasha ntibimiriwe kuja hanze mu Burundi bazoja mu makungu baharebyo ibibazo byose gushika aho u Burundi natwe tubona yuko twugururiwe amarembo twugururiwe dushobora kuja mu bihugu bya hariya nabo bakazino kandi bakatuzanira ibyo twifuza bakadufasha guteza imbere igihugu cyacu u Burundi
mushya na mamese basubiye ko icyo kibazo cy'imigendanire ikibazo gihambaye cyane rwose cyashyizwe ku rutonde rukomeye ika hari n'ibimenyetso bimaze kwigaragaza ko icyo kibazo kizo kwicarirwa ku bwanyu ibintu byakorwa amaguru masha n'ibihe kugira ngo inaguke cyane mu buryo bwihutirwa
ndibaza yuko bimwe bisa n'uko umwengo byatanguye nko gukorwa n'ukuri rero nagira usubire ishimwe cyane rwose ukuntu ibyo twabonye byavuye mu buryo bw'umubonano iheruka
hagati y'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu cya Amerika yaje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Jewe nanezerewe cyane rwose mbonye bavuga ko umukuru w'igihugu avuga ati ni ngombwa ngo tusubire twicane n'abandi, ati mbere kugende ufashe kuraba ingene n'ibihugu bya Buraya twosubira tugasubiza hamwe tukagenuza. Iki nacyo nuvuga kandi gikomeye cyane rwose, mwarabonye ko umwami w'ababiri yarungitse intuzenya ubutumwa ni gake cyane rwose yagira akarungikira ubutumwa umukuru w'igihugu agira ati ndagukeje kandi ndifuza yuko ibihugu byacu byosubira bikitana tukayaga turasangiye kahise kandi tubakeneye kubona natwe icyo dutereye icyo dufasha mu ntuzenya muri iyi migambi muri kumurashiki. Ibyo si ikibazo kiri kubu hanze, ikibazo kiri kuri twebwe Abarundi. Hariho akantu twiyugaraniyemo tukasa ngo bajyane abakoroni ngo twebwe turikwije. Oya, ntitwikwije, ntitwikwije, ahubwo twugurure imitima twugurure amaboko tugende tubagendere aha anyi chozi uko ngaha anyi, kuko turavugana benshi ari aba batwara ibihugu turimo abatwara imyirukayene hararonga umwanya abantu tukavugana tukaganira. Nta kindi bifuza turi kubona bageze ati dusubire dufashe igihugu gisubire gitere imbere, natwe tubone yuko Abarundi n'Abanyaburaya dusubiye kubona yuko turabavandimwe. Ikibazo ntikiri kuraba bo hanze, kiri ku Barundi. Hama rero tugume twibuka yuko burya kubwira umuntu uti mfasha nta soni birimo, ahubwo umuntu umubwira uti mfasha habiranguye ubumweretse yuko umwizeye kandi ndizeye cyane rwose yuko ibyo bintu bigiye gukorwa bigiye kubandanya. Abafatiye ku majambo numvise ibiganiro biherutse kuba kizarampa icyizere kinini kinini cyane rwose.
Mamesa basubiye ko ajejwe izerekeye politike n'imigenderanire munani esenareda. Ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo muganire na Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane rwose kandi ndashimiye abari kubona twumviriza.
Mushya ntahe nawe Pierre Claver na Himana arongoye umugambwe Safanya Frodebu. Mwakoze cyane rwose ku kanya mwatuye kugira muganire na Radio Ijwi rya Amerika.
Nanje shimire cyane Ijwi rya Amerika ryadutumye kugira ngo turasangira ijambo kuri ibibazo bikomeye by'igihugu cyacu cy'u Burundi.
Nawe mushya ntahe Dieudonne na Himana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka New Generation. Mukaba kandi mwari mwitoje matora aheruka y'umukuru w'igihugu ku giti cy'uwigenga. Mwakoze cyane rwose ku kanya mwatuye kugira muganire na Radio Ijwi rya Amerika.
Ntabwo turabashimiye kuba namwe dutumiye, shagushimira kandi n'abo bandi batumiye ko twayaze neza.
Ni byiza cyane rwose, turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri Isanga cy'uyu munsi. Mwakoze, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika. Radio, ich bin der Amerika, yo. Ja, bye, ich bin so chachu. Muguche, ich bin so chachu. Ja, bye, ich bin so chachu. Mugutangi jambo, du wanya gihugu, yo. Ja, bye, ich bin so chachu. Shikiriza kucho tukona kurayaga tukahuza yo kwitwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu. Mugutangi jambo mubanyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu.
bakozi bakarolero batanga makuru.